Yohana ikigabane cindwi. Hanyuma y'ibyo Yesu agenda i Galilaya, ntiyashaka kugenda i Yudaya kuko abayuda barondera ingene bomwica. Iminsi mikuru y'abayuda yitwa y'amahema yari kirashika. Nuko abavukanye biwe baramubwira bati:
"Nuvino uji Yudaya, abigishwa bawe nabo barabi bikorwa ukora. Kuko atawogira icyo akora mu mpisho, nawe ngo arondere kumenyekana. Kuko livyo ni wiserure mu bisi."
Kuko nabavukanye biwe nabo batamwizera. Maze Yesu arabishura ati:
"Igihe cyanje ntikiragera, ariko igihe cyanyu cyo camakiriho. Abisi ntibabanka, ariko jewe baranyanka, kuko ndabavugira ibikorwa byabo ko ari bibi. Mwebwe nimuduge kumara iyo minsi mikuru, ariko jeho sindayiduga ko, kuko igihe cyanje kitaragera."
Ababwiye ibyo aguma i Galilaya. Abavukanye biwe bamaze kuduga i Yerusalemu kumara iyo minsi mikuru, nawe araduga ntiyiyerekana, ariko agenda mu mpisho. Maze abayuda bamurondera muri iyo minsi mikuru bati:
"Mbega wa wundi ari hehe?"
Haba ibyongosho byinshi mu ishengero bamuvuga, bamwe bati:
"N'umuntu mwiza."
Abandi bati:
"Oya, arazimiza abantu."
Ariko nta n'umwe yamuvuze atobora, kuko batinye abayuda. Ya minsi mikuru igeze hagati, Yesu aduga mu rusengero arigisha. Abayuda baratangara bati:
"Mbega uwo yakuye ubwenge hehe atigishijwe?"
Maze Yesu arabishura ati:
"Izi nyigisho zanje si zanje, ni iz'uwantumye. Nihaba hari ugomba gukora ibyo uwakunda, azomenya izi nyigisho ko zavuye ku Mana, canke ko ndabivuga ndabyigeneye. Uwuvuga ibyo yigeneye aba yironderera icubahiro, ariko uwurondera icubahiro c'uwamutumye niwe w'ukuri, kandi nta kugabitanya kuba kuri muri we. Mbega Mose si we yabahaye ibyagezwe, ariko muri mwebwe nta n'umwe yitondera ibyo byagezwe. Muronderera iki kunyica?"
Ishengero riramwishura riti:
"Urimwo dayimoni, ninde ashaka kukwica?"
Yesu arabishura ati:
"Nakoze igikorwa kimwe mwese muratangara. Mose yabahaye guhimbura igikoba c'ubugabo, mugabo ntikwavuye kuri Mose, ni kuri ba sogokuruza banyu, kandi muhimbura igikoba c'ubugabo umuntu ku isabato. None se, ko umuntu ahimburwa igikoba c'ubugabo ku isabato, kugira ngo icagezwe ca Mose ntimukirenge, none jewe mumpura iki ko ku isabato nakijije umuntu akwiye? Ntimupfe guca imanza kubiboneka, ariko muca imanza z'ukuri."
Bamwe mu b'i Yerusalemu baravuga bati:
"Mbega uwo si wo bashaka kwica?"
Yavuga karamango ntacoroha bamubwira. Mbega harya bakuru bemeye by'ukuri ko ari we Kristo?
"Uwo ko tuzi aho yaturutse, ariko Kristo ahazozira ntawuzi aho azoturuka."
Nuko Yesu arasemerera yigisha mu rusengero ati:
"Jewe muranzi, naho naturutse murahazi, kandi sinaje nitumye, ariko uwantumye n'uw'ukuri, mwebwe ntimumuzi. Jeho ndamuzi kuko navuye kuri we, kandi ari we yantumye."
Buno barondera ingene bomufata, ariko ntihagira uwumukoza ko n'intoke, kuko igihe ciwe kitari bwagere. Benshi mu ishenge baramwizera baravuga bati:
"Kristo niyaza, kugira ngo azokora ibitangaza byinshi birengere iby'uwo akora."
Abafarisayo bumvise ko ishengero rimuvugavugana ko ivyo mutwongoshwe, abaherezi bakuru n'abafarisayo batuma abagendanyi kumufata. Maze Yesu aravuga ati:
"Hasigaye igihe gito nkiri kumwe namwe, hanyuma nkaja kuwantumye. Muzondondera ariko ntimuzombona, kandi iyo nzoba ndi ntimuzoshobora gushikayo."
Maze abayuda baravugana bati:
"Mbega uwagiraje hehe, aho twebwe tutazoshobora kumubona? Agiraje mu basabagiriye mu Bagiriki ngo azokwigisha Abagiriki?
Mbega iryo jambo tubwiye ni riki ngo muzondondera ariko ntimuzombona, kandi ngo iyo nzoba ndi mwebwe ntimuzoshobora gushikayo?"
Nuko ku munsi uherukira ya minsi mikuru, niwo munsi uruta iyindi, Yesu arahagarara arasemerera ati:
"Namba hari ufise inyota naze kuri jewe anywe. Unyizera, inzuzi z'amazi y'ubugingo zizotemba ziva mu nda yiwe, nk'uko ibyanditswe bivuga."
Ariko ivyo yabivuze kuri mpwemu, uwo bamwizera bagira bahabwe, kuko mpwemu atari bwatangwe kuko Yesu atari bwashike mu bwiza bwiwe. Bamwe mu ishengero bumvise ayo majambo bati,
nukuru ni wa muntu avugishwa n'Imana.
Abandi bati,
uwo niwe Kristo.
Abandi bati,
oya, bega Kristo yo vigariraye. Bega icanditswe n'ikivuga ko Kristo azova mu ruvyaro rwa Dawidi i Betelehemu, wa musozi Dawidi yabako.
Ishengero liramupfa. Bamwe muri bo bashaka kumufata, ariko ntihagira n'umwe mukoza ko n'intoke. Nuko babagendanye basubira ku baherezi bakuru n'abafarisayo, nabo barababaza bati,
ko mutamuzanye?
Abagendanye barabishura bati,
erega ntihigeze kubone ku muntu avuga nkawe.
Abafarisayo barababaza bati,
mbega namwe mwajimijwe? Hari umukuru n'umwe yamwizeye cyangwa umufarisayo? Ariko abo bantu batazi ibyagezwe n'ibivume.
Nikodemu umwe yaza kuri we mbere, yari umwe muri bo, arababaza ati,
mbega ibyagezwe byacu biratsindisha umuntu batabanje kumwumva no kumenya icyo yakoze?
Baramwishura bati,
mbega nawe uri w'i Galilaya, soma witonze urabe yuko hari uvugishwa n'Imana yova i Galilaya.
Bose baca baritahira.